bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Kazi nchuti na wagenzi, kiganiro ni Humura Burundi cha kuru wa mirongo biri Ruhuma mwaka wimbi biri na chumini munani. Kiganiro kigizwe n'izingingo zikurikira. Harumungere winga umuntara ya ubanza ya kwiswe arashaya yongera ajanwa gufungirwa hano ataramenyekana ahogwa ko inka ziwe zagonzwe n'imodokari iri muzigendanira Petero Nkurunziza. Abanyagihugu muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke baziye ubwoba n'imyimenyerezo ya gisirikare iri kirakogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure muri iyo komine yabo. Nayo ku munsi ugira kabiri imyiyerekano y'impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'Urusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inama yabahuje na umwishyirahamwe HC ntacyo yashyize ko izo mpunzi zikaba ziri ko zisaba imfungurwa zabo z'ukwezi kwa kabiri. Turafitiye ariko n'ayandi ni mu kanya kuri mikono isanzwe n'inkurikiye mu ngabo z'ibyuma ari Fabrice ndi mu rukundo. Muriko mudukurikira mukoresheje umurongo wa internet kuri website akaburungu yakpa yakaburungu be icanye murongo makuru yo mu kiganiro Humura Burundi muciye kuri nimero ubusubusa 49 178 51 74 ubusa kabiri. Mwanditse ko mushaka amakuru turaza tukayabaronsa. Tubahe rero ikaze muri kino kiganiro tugira duhere kubujanye n'amakuru y'umutekano. Abana bakuva ku myaka 12 kuduga bakubitirwa kugira imyimenyerezo ya gisirikare no kurari rondo mu mitumba itandukanye ya komine Ntega intara ya Kirundo. Uhirahiye ntiyitabije bikogwa atangishwa manda yari hagati y'ibihumbi 2500 n'ibihumbi 15. Eve ni uhire abitubwire mu idonido.
Iyo myimenyerezo ya gisirikare itangura isaha imwe y'ijoro mu nzwi ya gati ku minsi ya gatanu tunu wa mungu isaha 11 z'ubuca ikabera ku mitumba ya Nyemera Rugese Kigaga na Mugina muri komine ya Ntega. Abana bafite imyaka 12 kuduga nibo bakubitirwa kujya muri iyo myimenyerezo ya gisirikare bakongera bakarazwa no kwirondo ahitwa kunginagina niho hatangurira iyo myimenyerezo igasozererwa ku gacimbere gitobe. Abaza kwisonga mu guhagararira iyo myimenyerezo nubitwa Ndaruzaniye Vena batazira busongoye umukuru mwangwe Sande FDD ku mutumba Nyemera. Nereke Alphonse bataze Arome arongoye imbonera kure muri komine ya Ntega aco kimwe na Edouard Niyonzima umukuru mutumba Nyemera ajeje kwegeranya ubwo gwaruka rujanwa muri iyo myimenyerezo. Utemeye kuja kwirondo muri ubwo gwaruka akabasabwa gutanga amafaranga ibihumbi 15 kunzwi mu gihe uhirahiye agasiba akubitwa bunyamaswa akongera agacibwa hadabu ry'amafaranga 2500. Iyo myimenyerezo ikaba yatanguye mu kwezi kwa nyonyo okumwaka uheze. Aya makuru yemezwa n'abanyagihugu avuga ko Chimpaye Evariste umukuru mutumba Kigaga we aherutse kwanka ko ibyo bikorwa biba bivaye n'uko abavyeyi bidoga bavuga ko abana babo bariko bononekara ubu no mutware ngo kwamaze no kugabishwa n'urongoye mbonera kure muri Ntega kwaza umukorera ko kuko ariko aburabuza uwo mugambi. Ndaruzaniye Vena batazira busongoye umukuru mwambwe Sande FDD ku mutumba Nyemera ari mu bahagarikiye iyo myimenyerezo ya gisirikare yabwiye uruganda rwa RPA ko rukeneye inkuru y'imvaho kuri iyo myimenyerezo bwo kwegera abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru babatumye kira noneho ngo bobo banafise umuvugizi.
Mbenda babwire ibyo bonye bibaza twega genda muce mu nzego z'igihugu niho babarizize ngaya kata muvugizi abahari mu nzego nibo babazi byari biro basekuru.
Urakoze Avenue Yuhire mu ntara ya Cibitoke naho abanyagihugu ku mitumba ya Rukana muri zone na komine ya Rugombo barateye ubwoba n'amakenga n'imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure mbere kuri wa mbere mu gitondo. Iyo myerekano ikaba yabereye ku kibuga c'ishure shingiro ya Rukana ya mbere. Abanyagihugu rero ukabasaba abajejeje mbonera kure guhagarika ivyo bikogwa. Emmanuel Niyunge ko abitubwire.
Ingiye shi saa 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere ni abanyagihugu bo kumutumba rukana uri muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke babona imisore y'imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD itanguye gutororokana ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri mu nyubakwa zishure shingiro rya rukana ya mbere. Amakuru atangwa n'aba banyagihugu akavuga ko izo mbonera kure zaje ziva ku mutumba wa rukana ya mbere hamwe n'iyindi mitumba yo muri commune Rugombo bamaze gutonda ku mirongo bamwe inyuma y'abandi bambaye ambaro rusanzwe nkuko ayo makuru abandanya bivuga baciye batangura gutambuka gisirikare ico bita défilé militaire mu rurimi rw'igifaransa babifashijwemo n'abamenyereza baje bava aho ku mutumba wa Rukana nyene hamwe no muri commune Rugombo. Ikindi zombonera kuri zigishijwe ikijanye n'imyifato hamwe no kuramukanya mu buryo bwa gisirikare inyuma y'ikiringo cha babisaha. Izombonera kuri zamaze kuri ico kibuga zahavuye zifata akanya ko guhanahana ibyiyumviro ico bita causerie morale mu rurimi rwa gisirikare mu nyuma bacha batangura gusubira iyo baje bava. Naho muri iyo myimenyerezo ya gisirikare izo mbonera kure atabigwanisho zari zitwaje abanyagihugu bo ku mutumba Rukana barafise ubwo banamakenga bibaza iki iyo myimenyerezo iyo bigamije. Bamwe muri abo banyagihugu mbere bakavuga ko izo mbonera kure zisa niziteguriye urugamba bafatiye kukuntu muri iyo myimenyerezo nyene habonetsemo ibijyanye no gutanga amategeko ya gisirikare ico bita commandement militaire mu rurimi rw'igifaransa. Icyo kikaba ari gishasha kugaho banyagihugu kuko bahora babona ikarashishi isanzwe aho gwaruka gw'imbonera kure gwahora gwihereza amabarabara rugenda ruraririmba. Abo banyagihugu bagasaba abajerikize mbonera kure guhagarika ivyo bikogwa. Twakuye kuri telefone Beatrice Kaderi musitanteri wa commune Rugombo aca tumenyesha ko ivyo bintu atavyaramenya ariko aca yemera ko agiye gukora amatohoza.
Urakoze Emmanuel Niyunge ko mukurangiza igitata cy'umutekano abantu batandatu barishwe umwe arahohote ubuzima naye bagera kuri 54 barahagarikwa bidakurikije amategeko nkuko biri mu cegeranyo cy'ishira hamwe Ligitek Anshere niko yagize arongo ya Ligiteka akabona ko ayo mabi yakozwe muri indwi heze atandukanye n'ayahora kogwa mu minsi heze agasaba rero leta ko yohagarika gutoteza abatavuga rumwe. Anshere niko yagize
irangiye mu cegeranyo Ligiteka isohora kundwi kundwi. Icyo icegeranyo cy'indwi tandukaniye n'ibindi nuko abantu bishwe iziga zabo byagiye bitorwa hirya no hino. Ligiteka kibaza iti ibyo bikorwa kugira ngo batere ubwoba umuntu wese adashyigikiye aya matora yimirije ya referendum kugira bahindure ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Ligiteka bigaboneraho akaryo kano kanya kugira ngo isabe leta y'u Burundi ihagarike ubwo bwicanyi ihagarike gutoteza umuntu wese yibaza ko atayishyigikiye ikingire umurundi wese n'umunyamahanga ari muri icyo gihugu. Ligiteka isubiye gutabaza amakungu arabe ko yogarukira kuri abarundi bariko batotezwa bicwa n'uwo bakingiye.
Onshere niko yagize akaba arongoye ishirahamwe Ligiteka. Mukanya turabandanye n'amakuru ajanye na gatya kazi na muntu
Humura Burundi.
Kujanye na gatya kazi na muntu nari nabwiye mu ntango mu ntara ya Bwanza hari umungere w'inka yakubiswe nk'inzoka n'imisore y'imbonera kure mu gace ka Mitakataka muri komine ya Bubanza. Intandaro ya byose ngo ni modoka ari zigendanira Petero Nkurunziza aho yararagiye i Bubanza zagonze inka ziriko zijabuka ibarabara. Inyuma yayo mahiri yakubiswe uwo mugabo yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza bamumanukana mu gisagara cha Bujumbura mu kibanza gushika kitaramenyekana. Ababibonye barane guriyo nyifato yugo gwaruka gw'imbonera kure bakabafite mbere n'amakenga menshi ku mutekano w'uwo mungere. Kujanye na gatya kazi na muntu nyene misine irarumanye abayoboke 47 yo mu idini gitwa abatampere bafungiwe mu gasho k'igipolisi muri komine ya Ruhororo ni mu ntara ya Ngozi. Bose bafashwe bagirizwa ko banse kwiyandikisha kugira ngo bazo kwita amatora yimirije. Muri kino gihe bakaba babayeho mu buzima bubi ngaho mu ibohero kuko nabagiye kubaraba basangiye idini nabo nyene baca bafatwa bagatabwa muri yompi. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye.
Abo bayoboke b'idini ryitwa abatampere bafungiye mu gasho ka komine Ruhororo bagizwe n'abagabo abagore imisore n'inkumi bakaba babaye mu buzima bubi kuko batemerera n'abagiye kubaramutsa.
Abo bakristo basanzwe banywa amazi batungani jukuya teka mkikize kwa sababu hili ubre halimhali zelo za kubasuhuza niki polisi kichunze hawa ganyaroro nguwe wali kukulista segi polisi ya rororo ahorero bashaka kubanywesha amazi polisi kisanganiwe nabo bakabasigurira yuko
ikindi nuko inchuti nabo basangiye idini bagirwa kwiterabwoba n'abapolisi bacungera gasho babagiriza ko bayoboka Zebia
baratera ubwoba baje kubaraza na cyane cyane ko banze kubashyira hamwe babanze baharure baza kusuhuza rugafunzwe uko bangana kandi bagashaka kubaza umwe umwe wese ngo iba yaje kuraza barashaka kubategeka ko bakwemera ko ari abazebia mu bandi nabo bakabihakana.
Abo bayoboke b'idini ryitwa abatampere bafashwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Gitamo muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi bari mu masengesho bagirizwa ko banse kwiyandikisha baze bitabira amatora twimirije ivyo bobo babona ko biri kubiri n'amategeko y'idini ryabo.
Urakoze Emmanuel ndayishimiye kujanye n'ubutungane nyene hari abanyororo babiri bamaze amezi arenga atandatu barejejwe na sentare kuvyaha bagirizwa ariko n'ubu bakaba bakivundiye mu buroko abanyororo bakabasaba kurenganurwa. Bumfisi niyongere abitu
abanyororo uko ari babiri umwe yitwa Jean Claude Hamenyimana afungiwe mu ibohero rya Ngozi hamwe na Jean Pierre Nduwayo afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega bose bakurikiranwa kuri dosi imwe RMP 15371 bari bahagaritswe bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kwifatanya n'imigwi y'abagwanyi ariko kuva bafatwa ababanyi babo baguma baja gusura bavuga ko abo bantu atakindi bariko barazira atari umukeko. Sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza yarabejeje kuwa munani imyandagaro umwaka uheze 2017 urubanza bahavuye barumenyeshwa yamara bararindira imitari basohora amabohero atandukanye barimwo barazeruka basaba ubutungane kubatunganiriza ngo basubire kwidegembya kuko umunyororo barimwo udahuye n'amategeko canke ingene ibitabo bigenga ingene imanza z'ibyaha zitohozwa zikaburanishwa bibivuga. Bamenyesha kandi ko urubanza rwa rwabaye ntabanduka kuko yaba uwaburanya canke bo nyene atawigeze agunguruza.
Urakoze Bonfizi niyongere mu kanya n'amakuru ajanye n'intwari bereye
Humura Burundi.
Kiganiro ni Humura Burundi mudukurikira muciye kuri wezi tata kaburungu ya faya kaburungu BI ku murongo wa internet na yo mushobora kuronka amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi mwanditse ubutumwa ku nimero ubusubusa 49 178 51 74 ubusa kabiri kujanye n'intwari bereye ishira hamwe Parsem rihamagarira inzego zigenzura leta guhagarika kajagari karanga bamwe mu bategetsi mu gikorwa cyo gutoza amafaranga y'amatora. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Fosse Ndikumana arongoye Parsem yamenyesheje ko ibiriko birakogwa bitumvikana mu ntwaro yitwa ko ari ya demokrasi.
Ubwa mbere n'ubu twira leta ko uburyo amatora azotwara ntikiramenyekana ayo leta ishobora gushiramo ku ruhara rwayo ntaramenyekana rweguru yatoza ruyakurikirana neza ruzwi ntibiraboneka stati ya konti aja ko abashobora kuyisinya ko abayajera ingene izoba kontrole ingene bizobara n'izindi sekiteri n'ibindi bisata bijeje gutoza amafaranga ya leta ibyo byose biracaremo igipfungo. Hanyuma ikindi niko turaga kujya referanse rigari mu bijanye n'amategeko b'igitangura twari twaravuze neza yuko mu bisanzwe nk'ibyo bibanza gutegurwa bikaja mu itegeko ritomoye neza gishuri ibere makenge bose abantu baba bafise kugira bishobore kubuza yuko hari abantu asanga kuyadukiza kubikora kuko babyumva. Hanyuma rero gatubana niyo ordonance bayasohotse baravuga ati hobaye dialogue sociale kugira abantu basiguri bavuge icyo bakiye ariko dialogue sociale yaranzwe ntiyigeze abatozwa amahera bo bayatoze ku kwezi bakayatozwa. Hanyuma abandi ba kadro madimitasi abandi bategetse ugasanga ariko barasubira gutoza yandi umenye urugero bategeza kugarukiriza ko ugasanga haramwe ko bashobora gusanga ariko baratanga kuyo bakaswe kuyo batoje ku kazi mu makarate abandi bagasha batangura gutoza ugasanga n'ibintu bishobora kujamo akajagari cyane ntibishobore gukogwa neza cyane hari abantu bagira ngo watanga kwafisha ngo amazina ngo yabatakirire kandi umuntu yamaze gukatwa nko gufata kwafisha umuntu kwatakira amatora kandi yamaze kumukata kubijanye n'ingene ordonance ivuga ugasanga ababijejwe abashiranganje barandi bahejeje ngo babivuge neza batomore batanga umuco kabeza bikadutera makenga nico gituma rero vuga tuti n'inzego zirakwiye kumenya ingene tereza gukorana iyi separation de pouvoir ivuga muri demokrasi gakora hari cyo bitare contre pouvoir mugihe abantu muri administration yo kwari igenzo kari n'amashinga amateka ari kijejwe hari ubutungane za kuri konsioner hari uwo wa ombudsman hari uwo wo gusagatera muntu ibyo n'inzego za contre pouvoir tegeza kuzagira araba yuko atabone ko barakora ibintu ko bavyumva bitari ko birajana n'amategeko bagaheza bagakibura uko guhora kwabana ko nyine ntifumvikana mu gihe tutako turi mu ntware ya demokrasi
wakabari Fosse Ndikumana arongo ishira hamwe Parsem kujanye n'intware bere nyene sindikati napa y'abakozi bo mu kigo kikurikiranira abafisi ubumuga bwo mu mutwe SNPK mu funyafunyo y'igifaransa baragabisha ko bazohagarika imirimo kuva kuri uyu wa gatatu ugenekerezo ya 2021 ruhuhuma bimwe mu byo basaba n'uturusho baheraniwe kuva muri gitugutu umwaka wa 2016 mahi anjira koze ni wadufiti inkuru
mu itangazo ryo kugabisha sendikasi na paya bakozi bo mu kigo SNPK basohoye kuri uyu wa kabiri bamenyesha ko guhagarika imirimo bizotangura kuri uyu wa gatatu bikazorangira kuwa gatanu igenekerezo rya 2023 uku kwezi mu nama yahuje komite nshingwa bikogwa y'iyo sendika ku igenekerezo rya 19 kuno kwezi bavuze ko umukoresha wabo hari uturusho dufatiye ku kwitanga atarabaha kuva muri gitugutu umwaka w'2016 gushika kuri rino genekerezo ikindi nuko umugwi washinzwe n'abatanguje ico kigo SNPK kugira baze barahurira n'abakozi bavugana ingorane zabo utigeze ukora uwo mugwi ukaba wari washinzwe ku igenekerezo rya 14 ntwarane 2017 n'urongo yabatanguje ico kigo abo bakozi baranavuga ko umukoresha wabo atabemerera ko batunganya manama muri ico kigo muri iryo tangazo ryo kugabisha abakozi ba SNPK bashize ahabona bavuga ko hamwe hagarikwa ry'ibikorwa ryoshikana ku munsi wa gatanu atanyishiramye bazoba bararonka ngo bashobora kuzoca batangura guhagarika imirimo mu kiringo kitazwi twarondeye urongo y'ikigo SNPK Furera Hippolyte Manirakiza tumaze kumwidondora ko turabamenyesha makuru ba RPA yaciye aducira ku murongo wa telefone
urakoze Marie Ange kujanye n'amakuru y'impunzi mu kurangiza impunzi z'abarundi zahungiye mu igambi rusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo zabandanije imyirekano aho basaba imfungurwa zabo zo mu kwezi kwa kabiri izo mpunzi ziranegura ingendo y'abarongo iyo kambi base kubumviriza kuri uyu wa mbere aho batangura imyirekano hakaba kuri uyu wa kabiri hatunganijwe inama yo kumviriza ibibazo izo mpunzi zifite inama yahuje abaserukira igisata kiraba impunzi mu karere ka Fizi userukira HCR mu karere ka Baraka hamwe n'abaserukira impunzi muri iyo kambi muri iyo nama akaba ataco mugabo bashitse ko bitumwe nuko abaserukira ishirahamwe PAM batayita Onesime dushimagize abitugire
muri iyo nama yo guhoyahoya izo mpunzi n'ukumviriza ikibazo cyatumye batunganya imyerekano abaserukira impunzi bavuze ko amatariki bumvikanye n'ishyirahamwe PAM yo kubashikiriza ibifungurwa ku igenekerezo rya 15 ruhuhuma ko ryamaze kurengana ubuserukira ishyirahamwe HCR mu karere ka Baraka nawe akaba yaboneyeho gusegurira abaserukira impunzi icyatumye ibifungurwa by'ukwezi kwa mbere babironse batevye nk'uko umwe mu bitavyo nama vyigana
abaduvirage bo basaba yuko ifungurwa zoshobora gushika ubunyene atakindi kintu bari ko barasaba. Ishirifudo biro yashoboye kubasigurira ukungene ivyo mu kwambere vyatevye yavuze yuko bo bashoboye kuronka impapuro bashobora gusinya ko itariki 26 niho zashobora gushika mu biro vya Isere ifize.
Muri iyo nama yo kuri wa kabiri ngo nta muti washoboye kuboneka bitumwe nuko abaserukira ishyirahamwe PAM batari bayitavye aribo ahanini berekewe n'ico kibazo cyo kugaburira impunzi bakaba bafunditse ko bazobandanya inama y'ico kibazo ku munsi wa kane abaserukira ishyirahamwe PAM bahari ivyatumye ishavu ryongerekana kurusha nk'uko umwe muri izo mpunzi abivuga
ahubwo manifestation yacika cyane kuko bagiye kuryama mu ibarabara kandi hari mu mvura bajya gutangira amamodoka y'abo bantu bari baje bo muri senere na hase urongo kandi abanyagihugu ntibamuhaye agahengwe bamuteye ibyondo abapolisi nabo bashoboye kumutabara yahungiye muri monisco yamaze guhunga kuko abanyagihugu bashavuye cyane
aho muri monisco ni izo mpunzi zigira imyerekano zahavuye zirangurura nk'uko zabikoze kuri uyu wa mbere abaserukira ico gisata bakaba bamenyesheje ko bagiye gutanga icegeranyo c'ico kibazo ije neve ku cicaro ca HCR
Urakoze Onesime dushimagize no kuri iyo nkuru yawe ngahe rusenda duciye turangiriza kwa makuru yacu y'uyu munsi. Murakoze mwese mwaduteze yo minsi noreka gushimira nabagenza anje bamfashije kubatororokaniza kino kiganiro. Nashimira kandi na Fabrice ndi mu rukundo ariko arafasha mu hinga bw'ivyuma kuri mikoro mwari kumwe na Sandrine Nkurikiye mugira amahoro iwanyu naho butaha. Chari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.